nzamba
nzambira samirana
ndabahaye mwiriwe ncuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe nikaze mu makuru yo kuri igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka wa 2021 jeze nkaze nije ngiye kubashekiriza ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ibikorwa bigayitse byo kunyuruza abantu mu Burundi bakabugwa irengero byabaye ndanse muri iki gihe mu ntara zitatu z'u Burundi havugwa abantu batatu nyene banyurujwe kuva kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Mwarohoho havugwa userukira abanyeshuri kuri lise ya Mwaro ari mu minwe yiperereza ariko atawuzi aho afungiwe mu gisata cy'umutekano muke naho bamwe mu bamaze iminsi batera amagrenade agahitana ubuzima bw'abanyagihugu ngo baramaze kumenyekana amatohoza yakozwe n'ishirahamwe Focode yerekana ko ugwaruka rw'imbonerakure arirwo rumaze iminsi butera ayo magrenade bamwe mbere bakaba barishwe kuva bafashwe muraza kuzumva muri zone Rubirizi naho havugwa imyidogo myinshi mu borozi bo muri iyo zone biyamiriza ingingo ya buramatari w'intara ya Bujumbura ibabuza gukorera mu matongo yabo abo borozi bagatangazwa n'iyo ngingo mu gihe bavuga ko atakose bafise kaze mwese mwido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa userukira abanyeshure bo kuri lise Mwaro mu ntara ya Mwaro ari mu minwe y'iperereza Justin ikora uko igomba yafashwe kuri uyu wa gatanu n'urongo y'iperereza muri iyo ntara nk'uko amakuru ava kuri iryo shure abivuga aho afungiwe n'ubu abarongoye iryo shure bavuga ko ataho baramenyeshwa ni inkuru tubaza Beni Akserakana
Uwo munyeshure ikora uko igomba Justin higa mu mwaka w'11 3e scientifique avuka muri zone buzira canda iri muri commune ndava intara ya Mwaro nk'isaha 6 mu gihe ari mu ishure niho Elifaze Niyongabo atwara iperereza imwaro yaza kumurondera nk'uko umwe mu babibonye abivuga
twara documentation imwaro sa quadriteur twara tuma ko uwo munyeshuri baramubaza aca agenda amujanye après-midi vers 16h30 baragaruka aca aza afise liste y'abandi banyeshuri ndashika nka batatu canke bane cara bahamagara arababaza n'umwe aza gutura amatelefone amakarte simo yashika abereka ati wewe wanditse n'ibi n'ibi ngo barama message ngo banditse muri vacance
ntituramenye icatumye ikora uko igomba Justin afatwa canke iyo afungiwe twarondeye utwara iperereza imwaro haducira ko umurongo wa telefone nayo umuyobozi wa lise Mwaro avuga ko uwo arongoye iperereza yamubwiye ko ari mu ntumbero y'amatohoza ariko atavuze ayariyo amakuru ava kuri iryo shure nyene yemeza kandi ko hari undi munyeshure waho yabarijwe kuwimana uheze n'uwo nyene ajejwe iperereza mu ntara ya Mwaro aho hari haheze iminsi se uyo mwana afatiwe muri zone Makamba komine Rusaka aho uwo mwana asanzwe avuka se wiwe akaba ari umukukuruke mu gisoda ca kera kitarajamwo abavuye mu migwi igwana
nayo uwitwa Claude Nzokira umwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Bururi amazi iminsi ine nawe abiwe batazi irengero ryiwe amakuru ava ku mutumba wa Kiremba iyo avuka amenyesha ko baherutse agiye ku biro vya komisariya y'igipolisi kugombora ipikipiki yiwe ihejeje gufatwa n'igipolisi gushika ubu ngo ntaragaruka mu muryango bavuga ko barondeje mu busho bwose gushika mu ibohero rikuru ry'i Bururi barahebura inkuru tubaza Paul Nkengurutse
uwo musore avuka ku mutumba Kiremba komine n'intara ya Bururi ipikipiki yiwe niyo yabanje guhagarikwa n'abapolisi bakorera ku kirindiro cy'igipolisi ay Kiremba amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko Claude Nzokira yavuye akurikira abapolisi kugira amenyeshwe ico bamuhoye abone kugombora iyo pikipiki iminsi ne irarumanye atawusubiye kumukubita ijisho umuryango uvuga ko uri mu ruhagarara inyuma yo kurondeza mu busho bwose buzwi n'amategeko aho mu ntara ya Bururi.
Twaragiye kumurondera, turamurondera mu gasho k'ipolisi i Bururi, turamurondera mu ibohero rikuru ry'i Bururi, aho hose nta na hamwe twashoboye kumutora. Kugeza uyu munsi rero ntituzi ko apfunzwe cyangwa ntituzi n'aho yaba apfungiwe. Kugeza isaha tutaramenya aho apfungiwe n'icyo yafatiwe, dufite amakenga menshi mu muryango.
Iminsi ine irahaciye atagakuru k'uwabo, impungenge ni nyinshi mu muryango, bagasaba igipolisi gufasha kugira Claude Nzokira atebaboneke.
Tugasaba rero ko igipolisi cyamufashe, cyatwereka aho uwacu ari kugira ngo tumubone kumenya n'icyazira.
Kuri izo mpungenge twarondeye kuri telefone komiseri w'igipolisi mu ntara ya Bururi, Dieudonné Maniragaba, ariko ntiyashoboye kwitaba telefone.
Numukuru w'umutumba Rubirizi muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke yaranyurujwe kuri uyu wa gatanu, yari yahamagawe na musitanteri w'iyo komine, ashitse acayurizwa ubutarari imodoka bivugwa ko ari y'urwego rw'iperereza muri iyo ntara, umuryango wiwe ugasaba kumenyeshwa uwabo yari. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Uwo mukuru mutumba yanyurujwe kuri wa gatanu yitwa Ndayishimiye Desire. Inkuru ziva mu Rubirizi zivuga ko yari yazindutse yitaba ubutumire bwa musitanteri wa komine Mugina, aho yamusaba kwitaba inama y'akazi. Ashitse ngo iciye yaka ibimuranga acayurizwa imodoka bivuga ko yari yiperereza mu ntara ya Cibitoke. Izo nkuru zivuga ko uwo mukuru w'umutumba atigeze yoroherezwa mu kazi kuko yabwirwa ko atasenere yorongora umutumba. Ngo yaciye afata ingingo yo kwinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD. Kuva rero yurizwa imodoka isaha zine zo mu gatondo kuri uyu wa gatanu, ntawamenye iyo yatwawe.
Twebwe ngaha mu Rubirizi twabuze yadushyirana yatumije. Segiteri wacu yavuye ngaha ejo ku wa gatanu, nagiye mu nama ku komine, ariko ageze ku komine ngo yaciye yapfa atakarangamuntu, atakarangamuntu n'ibindi byari bimuranga. Hashe haja imodoka bivugwa ko ari ya dokumentasi iramutwara. Imutwaye kugeza aya masaha ntituramenya ahantu yoba ari. Twarondeje, twabagize, ntituramenya neza ahantu yoba afungiwe.
Abo mu muryango wiwe basaba kumenyeshwa iyo uwabo ari, kuko ngo naho yoba afise ibyo yagirizwa yurengutswa imbere y'ubutungane. Basaba musitanteri yamutumye ko kubamenyesha aho ari narijya yatwawe inzego zirongoye komine Zirorera.
Rero twebwe icyo dusaba, twasaba yuko uyu muntu wacu, uyu musekiteri wacu twamutoye tumukunda, naho yoba afite ibyo yagirizwa, nibaza ko sentare zihari yojya muri sentare akaburanishwa hanyuma yatsindwa noneho agahanwa akanafungirwa n'ahantu tuzi dushobora kumushikako. Ariko kuba umuntu ashobora gufatwa agafungirwa ahantu tutazi, nako ibyo bintu ntibyumvikana. Si kandi uri kuraba umuntu yoba abifitemo uruhara n'uyu nyakubahwa santeri wacu.
Radiyo Inzamba twarondeye Julienne Ndayihaya, musitanteri wa komine Mugina, kugira ngo agire icyo bivuga ko ntitwashoboye kumuronka.
Tukiri mu gisata cy'umutekano muke mu gihugu, bamwe mu mbonerakure baramaze kumenyekana ko bari mu bamaze iminsi bagira ibitero hakoreshejwe ibisasu by'amagrenade mu bibanza bimwe bimwe, ibyo bitero bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Inyuma yo guhagarikwa izo mbonerakure zica zicwa n'igipolisi nk'uko biri mu matohoza y'ishirahamwe Focode. Kuri kira Pacifique nini nahazwe harongoye ishirahamwe Focode.
Akarorero kabereye ku munsi wa mbere muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura, aho imbonerakure yo mu Gisyo yitwa Dieudonné Habonimana yafashwe yagirizwa ko yagiye gutera grenade. Icyo gihe iyo grenade ikaba yishe umwana irakomeretsa n'abandi bantu. Uyu Dieudonné Habonimana yaciye ajyanwa kuri zone Kanyosha, aho yasambishijwe, hariho n'abategetsi bakomeye mu gipolisi bo mu gisagara cha Bujumbura. Ariko ngo mu gihe iyi mbonerakure yari imaze kwemera ko yateye iyo grenade, ikaba yari itanguye kuvuga amazina y'izindi mbonerakure bakorana muri ubwo bubisha, hacyaho umuntu amukubita ikintu mu mutwe, iyi mbonerakure ikirapfa ako kanya nyine. Makuru dufite ni uko yahambwe ku munsi wa gatatu uheze. Iyindi mbonera kure yabaye ku bintu nk'ivyo byabereye muri zone Gatumba bukeye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2008 Nyakanga aho imbonera kure bavuga ko yitwa Nestor Ndagijimana batazira Rasta yateye igrenade ku butike iraho bita Vugizo muri zone Gatumba aho ni muri komine Mutimbuzi maze iyo grenade cyayica abantu babiri ikomeretsa n'abandi bane barimo mbere umukenyezi w'uyu Rasta wa Rasta afatwa n'abapolisi baramujana ariko haciye akanya gato abantu bacabumva amasasi bukeye umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye acavuga ko Rasta ngo yagombye kubatoroka baba baramurashe ariko hose ikintu humva bihuriza ko nuko abatera amagrenade abamaze kuboneka ari mbonera kure ica kabiri nuko abo babonetse bateteye baca bicwa n'igipolisi umuntu agasigara yibaza ico igipolisi gishaka kunyegeza muri ivyo bintu nawo kuyagira kandi ku munsi wa gatatu haturitse indi grenade hariya muri zone mitakataka ya komine Bubanza aho naho grenade itana umwana uwundi arakomereka naho nyene baza gusanga izo grenade zari izimbonera kure yitwa Gerard
ubwo burorero butatu butuma Fokode isaba ko haba amatohoza yigenga kugira hamenyekane abari inyuma y'ubwo bwicanyi bukogwa n'imbonera kure Pacifique nene nahazwe abona ko hakwiye abahinga mpuzamakungu bakora ayo matohoza kuko ubutegetsi byabunaniye kuyakora
murazi ko hari yaciye indwi n'inusu Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi yemeje ko amagrenade ariko arategwa mu gihugu ategwa n'umuhari Red Tabara mbere avyegeka ku barongoye umugambwe MSD n'utwara Maison Shalom umukuru w'igihugu nawe acavuga New York mu nama y'abose ya ONU ko Red Tabara ari umuhari w'iterabwoba afatiye kuri ayo majambo nyine yo kwa Sylvestre Nyandwi ubu rero umuntu yoca yibaza mbega gakirere ni kwereka ikabaye kenshi mu gihe hariho abamaze kuboneka ubu batera amagrenade umuhari bavamwo ukabuzwi mbega umuntu yoca afata ko abarongoye uwo muhari ku rwego rw'igihugu n'abatwara umugambwe Saint David aribo bariko baratumiza mbonera kure rega president ayishimiye ubu yoca tubwira ko umuhari w'imbonera kure nawo ari umuhari w'iterabwoba canke ivyo abikoresha aravya bakunda n'abadakunda ayo majambo ko yakoresheje yoca yakoresha kuri abo bose amaze kuboneka ko batera amagrenade mu gihugu ico twebwe dusaba nuko hobaho amatohoza y'ukuri bike bishobotse mbere hakaba amatohoza mpuza makungu kuri ivyo vyaha bikomeye biriko birakorerwa Abarundi muri kino gihe si ubwa mbere tubibonye muri Nyakanga mu 2011 harigeze gukogwa amarorerwa nkayo hariya mu Gatumba ico gihe president Nkurunziza yagiraje i New York kuvuga ijambo nk'iryo agezeyo nawe akoresha amajambo y'ukwagiriza abatavuga rumwe nabo mbere muri bwa ko ni perera ryasohoye urwandiko rw'ibanga rwagiriza agatongwasa bakamwira no gukwegera ko kandi Alexis Nduhije biboneka rero ko bashobora gukoresha bene ivyo bitero bakica abanyagihugu mu ntumbero yukurondera gucafuza no gukira ibyaha bikomeye cyane ko batavuga rumwe
inzamba
tubandanye aya makuru mu gisata c'intwari bereye ukubana bidaciye mu mategeko canke kurenga ibigo biraba ubuzima bw'umuntu kugatwe kwiwe umwe mu bubakanye iyo atanenjerejwe n'inyifato y'uwo babana araheza akitura ubutungane bishikirizwa na Vita Nshimirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko ni nyuma y'ingingo y'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu Jean Ndirakobuca asaba babura amatari b'intara zose z'igihugu guhagarika mu mabanga yabo abajeje intwaro bose bubatse bidaciye mu mategeko kubwa Vita Nshimirimana ico si kibazo cihuta gihanze abanyagihugu abarongo y'igihugu bo kwihutira reka tumutege yome
ikibazo nyamukuru mu gihugu cy'u Burundi nuko hafatwa ingingo nyinshi cyane ingingo z'agasakirisa kutabona ico zavuye ko canke ico zigamije hanyuma ikindi kibazo nuko abafata izo ngingo utigere umenya neza ububasha bafise aho buva naho bugarukira turavye rero nk'ingingo zifatwa n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ubona afata ingingo mu bisata byinshi kandi nka byose by'ubuzima bw'igihugu haba mu by'ubudandaji haba mu by'umutekano haba ibyo gutunganya ibisagara ubunaho yadukiriye ivyerekeye amategeko agenga ingo n'abantu ayo nayo uko asanzwe yanditswe yuko koko akingirwa n'amategeko y'igihugu hanyuma babiranye iyo hagize ikibazo umwe muri bo arashobora kwitura sentare akagiriza uwo babiranye yuko yarenze ibigo canke hariho amabwirizwa agenga umuryango yarenze mugabo nta narimwe umutware runaka ashobora kwisuka mu buzima bw'uwundi ngo ariko aramwihanikiza ngo ariko ngo aramuhindero nta muntu ashobora kurera umugabo cyangwa umugore nkawe bangana cyangwa muruta hanyuma rero ibi bintu ni ukwinjira mu buzima bw'abanyagihugu ni ukubura icyo bakora bakarondera ngene baba baramene umutwe abantu
mu bijanye n'ubworozi naho aborozi b'inka bo muri zone Rubirizi bariyamiriza ingingo y'igikenya ya buramatari w'intara ya Bujumbura yo kubakura mu bibanza basanzwe bororeramwo abo borozi bamenyesha ko iyo ngingo izotuma bahahombera amafaranga menshi bagasaba ko hoshigwa imbere inama n'ingingo n'inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana
Abo borozi bo muri zone Rubirizi bakorera imirimo yabo hakujya y'uruzi bita gikoma bahimukiye bahaguze inyuma yaho bakuwe mu carama kwitegeko ribuza kororera mu gisagara nkuko babimenyesha bagatangazwa n'ingene Desirence biyumva buramatari w'intara ya Bujumbura abategeka kuhava akoresheje igikenye uyu numwe muri abo bororera muri zone Rubirizi
twaje twumva buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko tuhava byihuta nta narimwe yigeze ategirisha inama ashika tegeka nanje kubamenyesha ko isango iyi niyi uzamubwiye twebwe rero tutahura itegeko yo bayisunga kuko twebwe n'ubuzima mu mpongore ikindi naco ni uko aho muri zone Rubirizi hariho amaproje ya Banki Mondiali ariko aratanga inka ku benegihugu ntidutahura rero ingene yirukana zimwe izindi ziriko zirahabwa abenegihugu bo muri zone imwe nyine
Aborozi bo muri zone Rubirizi basaba ibiganiro hagati y'abegwa n'ico kibazo bose kugira ngo bamenye igituma bimugwa mu gihe bakurikiza amategeko.
Twebwe tugasaba abarongo iki gihugu ku nzego zose ko baduha umwanya tukaganira, tukababwira ikiri ku mutima, hanyuma tukamenya n'imvano yo gushaka kudukura mu mapapiere yacu kandi tuzi neza yuko ibyo Leta idusaba twabitunganije. Ndetse mbere tugasaba yuko ubushikiranganji bubijejwe kuva mu gacerere bukaraba ikete twabandikiye bagashyiraho komisiyo ikaza turaba tukaganira kugira ngo ikibazo gitoregwe umuti burundu.
Desirence biyumva buramatari w'intara ya Bujumbura tukaba tutamuronse kugira ngo agire icyo ashikirije kuvya abo borozi bavuga tubamenyeshe ko ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwamenyeshejwe ingorane zijanye n'ubworozi muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bigaragara mu ikete ryo kuwa 18 Nyakanga abo borozi bandikiye umushikiranganji.
Tubandanye nano makuru mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuvuga ingene umwimbu wagenze mu mihingo imwe y'igihugu inyuma yo gukoresha ifumbire ya fomi. Emile Nibasumba
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze imyaka ibiri ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi itanguye gukoreshwa n'abanyagihugu mu Burundi. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa kabiri gitugutu mu 2021 twashimye kubaza barimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu kugira ngo barimbure umwimbu baronse inyuma yo gukoresha iyo fumbire mu ndimo zabo. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Mu kiganiro twabashikirije ku igenekerezo rya 8 Myandagaro mu mwaka uheze w'2020 abarimyi baridoze cyane ku mwimbu wagabanutse inyuma yo gukoresha ifumbire ikozwe n'uruganda Fomi. Icyo gihe hari haheze umwaka wose batanguye gukoresha iyo fumbire ihingurwa mu gihugu. Uno munsi inyuma y'imyaka ibiri twasubiye kubaza bamwe mu banyagihugu ingene byifashe. Abo barimyi bavuganye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance nabo mu ntara za Mwaro na Kayanza.
Uravye ubuhunyi iyo ryangire ya Fomi iratanga umwimbu kurusha ijya kera. Sinzi ko ari kubera yuko kugira ngo jyewe nkoresha ijya yaramenyeye yangeri ariko paraporo y'ico wiraya nahora ndonka kera nibyo ndonka ubuhunyi nkoresheje Fomi. Ubu Fomi niyo itanga umwimbu munini
aho
twakeza DAP nk'ikiro kuwa formite yatugwiza na kabiri kandi ariko araba n'umwimbo numeze cyo kimwe yaba byashoboka twasubiye kuzoronka wa wundi wa DAP wa kera nibango bashobora gushyiramo akavigirije kamwe ariko uwa formi ushobora kugira akavigirije kamwe ngo bikunde kuko usume ngo nta kintu washyizeyo
igihe uruganda formi rwatangura guhingura iyo fumbire twarabashikirije icyo bamwe mu bahinga bo muri urwo ruganda nyene hamwe nabo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bayivuze ko icyo gihe batubwiye ko leta yafashe ingingo ya gihutihuti yo gutangura gukoresha iyo fumbire kandi ivyigwa byo gushinga neza ivyo ishigwamwo bitarahera uno munsi abo bahinga batubwiye ko kugira ngo haboneke neza ivyo subira guhinyanyugwa muri iyo fumbire hategerezwa guhera n'imiburiburi imyaka itatu haheze imyaka itanu hoho vyokoroha cyane kurimbura iyo fumbire kubwabo bahinga abo bahinga nyene bagasigura ko kubera leta y'u Burundi yahisemo gutangura gukoresha iyo fumbire bidakunda ko ivyo vyigwa bibandanya kiretse barindiriye iyo myaka igahera umwe muri abo bahinga akaba yatubwiye kandi ku mwimbu ugabanutse canke wiyongereye uwemeza ko biba bivuye ku ifumbire fomi aba ariko arabesha kuko hasabwa ivyigwa byinshi kubera ko atari n'ifumbire yonyene ituma umwimbu wongerekana cyangwa ugabanuka. Mu kiganiro kizokurikira tuzobabwira ibijyanye n'ivyigwa mpuzamakungu byakozwe ku ikoreshwa ry'ifumbire mu Burundi. Ikiganiro ku isoko kikaba kigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha.
Cyari kiganiro ku isoko.
Arakenuye Emile Nibasumba mu gusozera aya makuru nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu tubabwire amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tukayasomerwa na Jean-Marie Ndabashinzwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere ku nkuru ijanye n'irekurwa rya Fabien Banchijanino yahoze ari umushingamateka. Ikinyamakuru iwacu candika ko Fabien Banchijanino yahoze ari umushingamateka yaserukira urunani Amizero y'Abarundi yarekuwe kuri wa gatanu akaba yaramaze umwaka urenga ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Yari yafunzwe kugenekerezo rya munani ukwezi kw'icumi umwaka w'2020 akaba yagizwa kugumuka gutuka inzego no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Sentare yari yamuciriye gufungwa umwaka wose no gutanga amande y'amafaranga ibihumbi ijana by'amarundi. Fabien Banchijanino yari umushingamateka serukira intara avukamwe ya Bubanza akaba azwi nk'umuntu atajya umunwa mu gushikiriza icyo yiyumvira mu nama nshingamateka nk'uko icyo kinyamakuru kibandanya kibyandika. Muri icyo gihe kinyamakuru SOS Media nacyo cyandika abagwanyi 13 b'abanyarwanda bafungiwe mu biro by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Amasoko y'icyo kinyamakuru avuga ko abo bagwanyi badomwe ku rutoki n'abanyagihugu makomine ya Mabayi na Bukinanyana aho ni mu ntara ya Cibitoke baca bafatwa n'igisirikare cy'u Burundi. Abo bantu bari mu migwi igwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda ngo bamaze gufatwa baciye bemanga ko bari mu mugwi w'abagwanyi kandi ko bakorera mu ishyamba cimeza ryo mu Kibira. Nkuko ico kinyamakuru SOS kivyandika ngo muri kino gihe nta kiravugwa ku bijanye no gushikiriza abagizi ba nabi abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda. Ariko rero ngo mu minsi iheze ibyo bihugu ko ari bibiri Uburundi n'u Rwanda bikaba byaratanguye guhana abagizi ba nabi binyegeje mu gihugu iki canke kiriya. Mu gisata nyine c'umutekano muke ico kinyamakuru SOS Media kiravuga kandi ko abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo batekewe n'ubwoba bivuye kugwaruka rw'imbonera kure ruguma rukora ibikorwa byo gukizura mu ijoro bitwaje ibipanga ubufuni ibibugita abakuru babo nabo ngo bakaba bitwaje inkoho. Ibyo ngo biribonekeza makartier ari mu gisagara cya Kirundo. Izo mbonera kure ngo ziba zishyigikiwe n'abapolisi hamwe n'abakozi bo mu biro by'iperereza nk'uko byandikwa n'icyo kinyamakuru. Abanyagihugu bagatekerwa n'ubwoba na cyane cyane kubera ibiheruka kuba hirya no hino mu gihugu abantu batari bake barutse guhitanwa n'amagrenade yatewe n'abagizi ba nabi. Mugitata chubutunzi na ho dusoma mukinyamakuru Jeune Afrique kuserukira Uburundi mwishirahamwe Trade Market East Africa Christian Basumba yamenyesheje kinyamakuru imigambi n'imigabo y'ico gisata yamenyesheje ko ari ishirahamwe rifasha inzego za leta n'izabikorera utwabo mu ntumbero yo guteza imbere imigenderanire mu bihugu by'akarere ka Afrika yo mu buseruko mu byerekeye ubutunzi mu Burundi. Iryo shirahamwe ngo rifite amafaranga agera ku miliyaridi umwe n'igice kimwe z'amadolari ngo yo gufasha mu migambi iterambere. Ishirahamwe Trade Market East Africa uno munsi ngo rikorera mu bihugu 13 vya Afrika harimwe Burundi. Mu gusozera n'amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru ikinyamakuru Iwacu candika ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bafise ubwoba yuko ibiciro by'amata y'inka bigiye kuduga mu minsi iri imbere ayitegeko ibuza borozi kuragira kure izotangurira gushirwa mu ngiro. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura hamwe hamwe ngo baramaze kumenyeshwa ko ivyo biciro bizoca biduga mu mabutike iritiro ngo rishobora kuva ku mafaranga 1,800 y'amarundi rikaja ku 2,000 eka n'aborozi bamwe bamwe ngo baramaze kumenyesha abo bahora bagurisha kamata ko boba barisunganya ukundi kubera ico gikorwa batazokibandanya. Aha niho makuru yanditswe n'ibinyamakuru kwabateguriye agarukiye mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze mugira umunsi mwiza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye Jean Marie Ndabashinze ninga haduciye dusozera no makuru mwakoze mwese mwadukurikiye. Josine Kaze nayabashikirije ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.